imani kome zbarinde.
I radio hijgui ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu tukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira ku FM 104 ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezitatuka akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Muri beneza afite mwese namwe bakozi radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa mire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit, ULEAD Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC, ifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC, ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi urwaruka ishyirahamwe EAC iri ko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ikivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kurosa ifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira Arusha rukurikirana ibikorwa by'iyo nama hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu kiganiro muri Sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka bavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Eric Nsengimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Nsengimana.
Turashima namwe muraho
Washington. Yego turakomeye, ndabona aho muri Arusha ma telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni Grace Bimenyimana akaba ari mu rwaruka rw'Abanyarwanda. Turacaronda telefone yiwe, turabona ko itari kuyarengana neza ariko mu kanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza aharanira ineza y'urwaruka mu Burundi. Tugasi kumwe rero Eric Nsengimana, iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere iriko igenda gute gushika ubu?
Murakoze cyane. Inama yatanguye Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza, ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impano bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza, na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje urwaruka muri Kenya, kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabyemo n'u Burundi, aho n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimo bya Covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi 8. Hano hakaba hari nk'ibihumbi 3 yarusha rero inama iri kugenda neza nko yategekanijwe kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose ndetse ubwa mbere yatanguye ari ese gusa noneho hacemo n'ibindi bihugu bitari muri ese nka za Tunisia zose ziri ngaha.
Murashaka kutubwira nk'urwaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitabye iyo nama?
Urwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania niho riko rirabera, u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi ruri ngaha kandi ni kwinshi cyane twashoboye kwitaba ino nama, ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama mu ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufungura neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa kubyerekeye nka kazoza ka Afurika ni nk'ibi tubatswe muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ukwaruka kubera ko nico kintu cya mbere bahagaze ko ingene amaprogramme y'urwaruka yoshigwa imbere amashyane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce, bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene urwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi. Ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane urwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakagira bakavugana ku buntu ze kuri programme bisa Arusha Debat, bakagira bakavugana urwaruka kuri Afurika twifuza ico yo bimeze gute nk'urwaruka rw'abarirwo ruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurara nyene urwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika rushobora kuronka mbere n'ingene dushobora kubaho. Ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira yuri ariwe patro wa UD hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe yinjira ajejwe iby'akarere ka ese no kuvuga East African Community, ndetse n'abandi batandukanye bakubigu batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabibuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose, aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatari yongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama nk'ibi.
Inama izo itariki 12 no muri itariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere, ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunity no kuvuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefisi yako. Ni izo programu bariko barashyira habona na cyane cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere, abari mu makoperative, abari muri mu by'amahoro, abari mu byo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye ibijyanye n'iterambere rya Afurika. Rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri interineti byoroshe, hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakoda mamwe adashobora gutanga, ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce. Rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahenana ibyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cyane yo kurima ipiripiri, bavuga bati twashobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda, tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye, ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwo wese araba ibimuraha.
Nk'uko mubivuze, ibihugu byose byo muri Afurika bigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma ugaruka wisununura. Hari nk'icyo kibazo cya ubudandaji e-commerce mwavuze, hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye. Hari imigambi iri kurashikizwa n'abatunganyije inama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa n'iyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye.
Ego, nk'uko mubivuze n'ikibazo, kubera ko mu bijyanye na ntuze na mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu, nk'uko mubivuze bamwe bose turi kuraraba bakaba bivugira, hanyuma mugabo nk'uko twahuriye hamwe birodufasha cyane rwose dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka, bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakabiyitorera bice, kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye. Nayo ku bijyanye n'uko ariko ari ibihugu sesifika bavuga ati turiko dukora ibi, ni guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo ariko barakora, ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko ugaruka rwinshi rutagira akazi, ugaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwishoganeza imigambi, usanga abenshi babihurizako.
Mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Enyela Bukeneza hamwe na Benigi Base Bimenyimana. Amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane rwose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko mu kuringira turafite umunywanyi w'iradiyo hejuru ya Amerika. Desire, muraho, murakomeye? Muri hehe?
Munara ya Kirundo muri komine Busoni.
Ni byiza cyane rwose, turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka tuvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Iyi nama mushobora kuba mushobora no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi. Murasi ikibazo banafite icyumviro, turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama, akaba arongowe n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Desire, mufite ikibazo icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato.
Ko mbanze kuramutse mutumire mwadutumiriye.
Ndabaramukije Desire.
Amazi ikibazo nari ifite, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati, n'ubu rya iryo terambere rizoshika tweri dushikiye.
Murashobora, urakoze kuri icyo kibazo cyiza, Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi, iterambere rya Afurika rikabashikira, kandi murazi ko imigambi myinshi iriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye, nimba na imigambi ya maproje aba yateguwe abera mu ntara, rero azobashikira. Ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative mukajya mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe, n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe. Nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka, no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze ku nyishyo muhaye. Turi kumwe kandi na Daniel, mwiriwe neza?
Neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniel?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ni nde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuye.
Ikibazo nabaza urwo rubyiruko.
Yego.
Ese ibura akenshi ko usanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana baba barize mu mashuri, bitewe n'uko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari, hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka? Noneho ikibazo cya kabiri, akorwa umbesikubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumva mahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga
ibibazo byiza ibibazo bya kabiri ikibazo cya kabiri ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko rikanda mu hakanya Seyimana agira icyo avuze ku kibazo cya mbere tuga kuri jambo Eric
murakoze cyane ku bijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo abantu benshi ubu ariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprograme ajyanye no kwigisha mvuze nk'amperereye mu Burundi baramaze kugira guhindura programe bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rukakura ruzi ko rurangitse amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rutozerinze muri icyo gihe barisa ari byiza ko umuntu ahetse ishuri aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere ibyo rero ni umubonye biri ku meza ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ngo ashobore guhindura iyo nyifato ibi ababikije mu mashuri y'intango
Eric Nsengimana ati kuri icyo kibazo nyine ku byerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwiyunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuria bamenye ibintu bashobora kujamo ari kudandaza ibintu nk'abantu benshi batijijukira hariho ukuntu ugaruka gutangwa kuza ruyimurira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuria
ugaruka mu kino gihe rumariza amashuri kenshi rushoroje amashyirahamwe bakakwigisha ibijyanye na entrepreneuria bahejeje kukwigisha ibijyanye na entrepreneuria ruca ku mirimo kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko kubyo twe twigisha hama bagaca bagira kandi na pratique muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere ntibijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukreya amakoperative mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji kandi rugashobora kandi gukreya ama industry mato mato twe nk'ubu ntanze nasore nko mu Burundi ubu biroroshe gushobora kugira icupa byo mu Burundi kubera ko iyo n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije hanyuma kandi agashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite ikinyamakuru kijyanye n'ama ipoteke icyo twita ingwate kirangira agashyiraho kandi n'ibyo mugambi payeje programme d'autonomisation des jeunes uzofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere rero birakunda ubu rwaruka rukora cyacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari kwama rukorera mu minwe ya leta abo bakuyemo bakajokora muri leta ni sawa ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kugira bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gute
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nkuye ijwi ry'amerika turi kumwe na Jean Baptiste muraho Jean Baptiste
muraho
turakomeye muri hega Jean Baptiste
mu Rwanda ndijumbuje Jean Baptiste mu karere ka Ruhango
ni byiza cyane rwose kandi kazina ninde
nijumbuje Jean Baptiste ariko ku izina ry'akabyiniro ni batterie faible
ni ukugira batterie forte
no faible
ni byiza cyane rwose reka rero muje kwijambo muduge kwijambo ikibazo cy'imvira turiko tuvuga kunama ikwibera Iyarusha mu gihugu cya Tanzania inama yahuje urwaruka
kibazo mfite ndumva ko babahugura ku bijyanye na entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital noneho umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute ku buryo ki bagana nk'amabanki kugira ngo abo n'ukuntu babona n'inguzanyo mu bavuga ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda babarize none kugira ngo batangize nkantoze batangize umushinga.
Ikibazo cyiza Eric Segibana, icyo kibazo cyo bakiko kirashikirizwa kuko ikibazo urwaruka rwamarwashikije umwanya wose naho haba hari imigambi myiza ibyumviro byiza kenshi na kenshi umutahe urabura ni bibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugaruka utatangura gukora icyo kibazo cyo bakiko kirashikirizwa muri iyo nama.
Navuze ko bari barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo ariko ku cyo nobwira urwaruka kujyanye no kubura imitahe no kubura ubwishingizi nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze gutahura akamaro k'urwaruka k'urwaruka karahara mu ruganda ntibacura cyane se urwaruka nk'uko wakutuwa igihugu cya Tanzania bivuze nibo benshi muri Afurika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu rwaruka rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu mino ya EAC ni ukuvuga kigiye kuja mu mino y'ibihugu bitezeho karere bizoba byoroshe nk'ibihugu biboneke ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo na cyo nyine cyabaye gikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshyira imbere cyane kugira predoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka ariko kandi hari amahera baronka mu maweni atandukanye mu bikorwa by'iterambere ayo nasaba ko urwaruka ngo yakoresha bukebuke rugahera hasi kugira rushobore kuronka imitahe yo gukora ibintu birebire kandi birakunda.
Egome tugarutse ga Eric ku kindi kivugo cy'iyo nama kuronsa uraro urwaruka mutubwire bwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka
mu Burundi nk'uko mubizi urwaruka rwishyiro ruhejeje amashuri benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse nibaza ko atari nk'abantu baba mu gisagara nibo benshi usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro ariko urwaruka rwishyiro ruba rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo.
Ikindi ntuga Eric mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu ibintu mwifuza ku byo babiri mu itangazo rya nyuma tutangwe ku kicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazoza ka Afurika ibintu mwifuza ko byo babirimwo gushika byo babitarashikirizwa muri iyo nama n'ibi
ese n'ibyo twifuza ko byo bamwe icambere nuko ku bijyanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bo bushyira imbere mu bijyanye no kudona mugabane kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga bacongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga igifaransa ibyo nabyo bigaca biba ikibazo nacyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bapfa mu bindi bihugu byose nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'abasaza Sudani abavuye muri Tunisia nabo nyine hariho benshi baje batazi icongereza ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kushikiza ibyiyumviro ushikirije icyumiro mu gifaransa ukamenya barakangutse ibi rero bongira bo bishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza ku buryo habaye amanama nk'aya habaho gusigisha twita translate hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama y'umuntu ave muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe ugasanga bariko barabadikitse baza gukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC na cyane cyane mu madomeni atandukanye mu kibihe bose bashobora kuba bari kumwe bashobora gutegura kitegurira hamwe hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe ibyo bikomeye kandi twifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma mu mo tode kwa mko nyene bitaguma mu byakoretse kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntiyagire n'abantu basubira inyuma.
Kuri iyo kuri icyo kivugo kandi cyo cyakazoza ka Afrika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe ugaruka mwarabonye mu nama ikubira Glasgow ukuntu rajwe ishinga cyane rwose n'icyo kibazo aho urwaruka rwakoraniye ahirarusha icyo kibazo kubyerekazoza ka Afrika wakivuze kwiki?
Kubyerekeye kazoza ka Afrika urwaruka ruri ngaha rurabona ko ari ibintu bikomeye cyane kubera ko urwaruka rw'isi nirwo rwamaze kuragira ingorane ari nacyo cyane mu bijyanye na instabilite politiki isanzwe irimo muri Afurika mu bihugu bitandukanye. Barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategure guhagarara ko kandi barabonye ko kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugera aho igeze bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka tugakorera hamwe mu matomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye nk'iherereye muri Afurika yacu ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza hanyuma ubwiza bwabyo ni n'amaoportunite bifite tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukagira tugakandisitayo tukaza gukunda ibihugu tuvamo.
Ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe ikintu mwibaza ko coba kiri muri iryo tangazo rizosorwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka nk'ibi
ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama industry asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubwo bushobozi bwabyo hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko twose turiko turabikora ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana kuko umwe wese agiye yikorana usanga atacyo byashyitse ko abandi bari kubaratudira amashyamba ibyo bintu bigahagarara hakafatwa n'inkingo rushya zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no gutudira amashyamba ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofasha cyane mu gukingira ibidukikije ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore na yore gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro kugira ko gukingira ibidukikije kuko benshi na benshi uzubona ashoboye kuyishamba akarihereza umuriro kubera atazi akamaro kabo.
Eric Nsengimana, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hofata imigambi kugabanya ubushomeri hakaboneka ubuzi mu rwaruka ikintu mubona cyakorwa ibihugu byose ntitunze cyo kimwe kandi bise imigambi ikintu mubona cuhurirwa ko ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rwisununure mu byerekeye ibyerekeye kuronka akazi.
Ikintu cya mbere cyakorwa nabivuze ko ari uko urwaruka rwose rwo muri Afurika bategerezwa kuvuga imigambi guhindura inyigisho bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza bakoresha usanga bavuga izo ndimi zibiri hanyuma bashobore kugira guhuza ingene bavugana bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze bashobora kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bariko baravugana bumvikana hanyuma urwaruka rugashobora haronkera akazi gatandukanye hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhura ibifata nk'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afurika kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini bashobora kuza kambirisa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambirisa mu bindi bihugu gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanahana urudano rwa byoroshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikorana twumvikana
ku byerekeye iyo migambi myiza yo kunoza akazi reka abakiri bato mu bihugu bitari bikeya igihe haba hari nk'intambamyi intambamyi mbona kuri icyo kibazo nko mu Burundi n'ikihe ko turazi ko hafatwa imigambi myiza guhimiriza gwaruka kuja mashure y'imyuga kwishira hamwe bashira hamwe ikintu kesha kesha kiba nk'intamba n'ikihe muri zo bintu byose naho haba hari imigambi
ikintu kiba intamba n'ibijanye ni politike z'abantu bamwe bamwe zidatomoye ushobora gusanga baci baca mu mitwe y'abantu bagatanga bakababwira ati ryeri muri komunikana na kimwe kizovamo bagatanga kubahindura mu mbutwe bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugaca usanga babikora batabyumvamo bamaze kubikora batabyumvamo gutyo ibintu byose babitanguye gupfa rero intuza iyo ni intamba ikomeye cyane ya politike hakaba kandi n'intamba y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bivuga Icyongereza uno munsi si byo byakoronije abavuga Igifaransa uyu munsi kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye ni nacyo gituma ubona abakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije kubakwega bakambara neza bakicara mu biro
muri iyo nama murimo Eric Segimana ni inama yatubiyemo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka ariko turazi ko ibibazo biriko biraganirwa ibibazo bihambaye cyane rwose mutekanya gute gusangira ibyiyumviro byahashikirijwe n'urundi rwaruka rwo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho mu aho buca mugatahira
aho tubukera tuzogaruka mu gihugu cyacu dushobore kugira inama dutange raporo ku mushikiranganje tujejwe ingene byagenze hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganje tujejwe ni ukuvuga umushikiranganje w'inzira y'Uburundi mu karere k'ubuseruko ugwaruka ibintu n'icyo kahama hanyuma duhejeje tuheze tuvuge ingene byagenze duhejeje kuvuga ingene byagenze tuweze kumuha icegeranyo cy'ingene byagenze bamwe bose abashoboye kwitaba ngaha nta muntu n'umwe yaje yigenga bose baserukira amashyirahamwe abandi bagaserukira ama entities atandukanye y'igihugu cy'u Burundi tuzoshobora kugerageza gushyira hamwe bose kugira ngo dushobore kubabwira uko byagenze no gusangira icegeranyo cy'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose tumaze yarusha
iyo nama murimo Eric Sengimana igira gatanu ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ibyifuzo n'ibyiyumviro byishyira hamwe by'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko iyo migambi nihweje ukuntu iri kuyashyikirizwa iratandukanye n'imigambi ishyikirizwa mu yandi mashyirahamwe nk'ishyirahamwe ryanyu ry'abakiri bato aja pacifique africaine ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'agishasha mushobora kuba hamwe hakuye n'iki
ntabwo itandukanye cyane kubera ko muze turiko turakorera ko na ba jenerali bashoboye guhurira hamwe nk'uko twamaze guhurira hamwe nyine ariko nk'uko mubizi icyongereye ko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu ya sen kuvuka Kenya, Burundi, na South Sudan, na Tanzania, Premier Minister yaraje ngaha ndoho nivo nukuvuga ko ikitandukanye nuko ibikorwa biriko birafatikwa ko dufite ibyizere ko bizoja mu ngiro imigambi turiko turavuga nimba ni kubushyiraho ubwo buryo turabona ko bikunda ko hashobora kuja ubwo buryo kubera ko politike izumva kuko ubwa mbere nk'Uburundi bizahora bijamo ariko ubu murabona ko bwarungitse kigasambesha umukuru w'igihugu agaserukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri bino bikorwa aha rero bica byerekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bashyire ibyiyumviro by'ukwaruka mu maporogaramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitabye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ukwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Segimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari byategekanijwe bikaba byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro urwaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amareta nashore kubashigikira ngo ashore gushira mu ngiro ibyumviro gufasha kugira gushira mu ngiro ibyumviro bashitseko ubu rero nkuko amareta ya PMG akaba agiye gushira mu ngiro ibyumviro bashitseko kubera ko baca babura uburyo bwo gushira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ngiye kuba yuridi y'amanama ubu bagiye gutangwa gushira amaproje en place atandukanye muri EAC rero no muri Afurika yose ukaba ubitabye bose hari amaprogramu atandukanye bazokuyisunga kandi ashyigikiwe na leta ubu nibyo tubona ko bagezeho
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishyirahamwe JAP Africaine muri iki gihe yari i Arusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka ko rwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku byivugo by'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kuronsa n'akazi abatumire bamwe twatumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Beni Bimenyimana amatelefone yabo asa nayagoranye ariko turi kumwe n'umushinjantahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushinjantahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwako gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufise ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyereke politike icyo kibazo cy'uko urwaruka kwibanda cyane cyane ku vyerekeye iterambere yarwo kifashe gute kugira ngo urwaruka rwime matwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere icyo kibazo muriko murakiyaga iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni by'iterambere turiko turabiyaga kuko turiko turabishyigikira nkuko nicyo cyakuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushyigikiwe nuriko rurashyigikirwa no kuvuga kamo ko urwaruka karumvigwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka mu gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida ashobora gufata umwanya igisikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushyikiriza raporo tuzobaha bazozitegura muri porogaramu z'ibihugu tukaza ko ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turiko tuba twashyize
iyo nama murimo mushana Eric Nsengimana iri ikurikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo reka hakoreshejwe n'ubuhinga nguruka n'ubumenyi bitabye nama bishiki aho yarusha bubabanganiye
abishikiye ngaha yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu kuri ino santere kuko ni santere nini cyane iri yarusha ahagutse nibaza ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya kovide yose yubahirijwe
mu barongoye abandi batumiye muri ibyo biganiro Eric namwebwe murimo abatorwa kugira ngo bashikirize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe mwaba mwararonse akaryo ko gufata ijambo
ego mu batorwa n'abantu baba bapfanyinze kuri interinete bakavuga ibyo bashaka kuzashikiriza n'ibyo bazobagwa ko hanyuma bakashora kugira kubigisha bashikirije hanyuma bakagira n'abashikiriza online bakabaselekisiona bafanye n'ingene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege workshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro mu rwaruka
mwebwe mwaba mwaronse akanya ko gufata ijambo mugashiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya ko gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo bakiritsa serukira urwaruka ni nk'ibihe cyane cyane
ibyo mbona bariko barahurizako cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ari kibazo cyuko politike ziriko ziragenda zitahagaze neza muri Afrika mu bijyanye n'ibihugu nko muri South Sudan, muri Mali, bariko barabona ko muri Congo intambara z'utavana ko bishobora gutuma ugaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nko muri South Sudan, bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze, abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose bashaka kuba aba responsable muri ibyo na kandi kwisetana hamwe abasirikare bigira bakabara igihugu ugasanga bari bavuga ati none bashaka gutotwa imyaka itatu igihugu cyacu kisakazoza kahe, ugasanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijyanye n'ibijyanye no kugira no ku no kutagira novuga politike zihagaze neza muri Afrika, ugasanga rero ibyo bica bibahandikapa mu bijyanye n'iterambere ririkunda mukifata amahoro ahari, ariko abantu benshi kandi bakaba bariko barahurira cyane cyane ku mutsi rudandazwa kwiteza imbere. Mbere hariho n'abo twajyanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka Homozi yigeze gukora iradiyo yitwa Gasape, abo yashyizeho urubuga rukora nka Facebook, akaba ari ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afrika. Ati nibyumvikana ingene ya Afrika tuguma dukoresha imihora yo muri yo mu bindi byo mu zindi konti, naho kamenga twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afrika, hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze. Rero usanga turiko turashyize ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora abiwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose, hanyuma kandi ugasanga hariho n'abandi usanga badashyigikije ko by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta, ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashyikiriza cyane. Ariko imigambi ikomakomeye y'uburimyi n'ubworozi, imigambi ikomakomeye ijyanye n'ibyubuhinga kudandaza biciye ku mihora iyo iriko irashyikirizwa kandi irikishyigikirwa na bose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Philippe. Muraho Philippe.
Mahoro.
Amahoro muri hega Philippe.
Atubu tuvugana duherereye Ngozi mu Burundi.
Kandi kazina kawe ninde?
Nyandwi.
Duga ku jambo ikibazo kimwe.
Sewe nta kibazo muri make fisa ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko n'imirizano n'ugwaruka rw'u Burundi n'abari muri Afurika bose gushyigikira ibikorwa by'urwo gwaruka ruriko rurakora kuko urumva ni ingirakamaro cyane.
Umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri utameze neza, ariko yarahije gushyikiriza icyumviro cyiwe n'uko ashima kubona ibibazo nk'ibyo biriko birasangirwa n'ugwaruka. Tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana, mutegekanya gusangira gute n'abandi barundi batashoboye gukurikirana iyo nama akarusho muzabo mwakuyemo?
Twebwe uko tubitegekanya, turategekanya kugira amanama atandukanye kugira ibyo twakuye ngaha ndetse n'ibibazo bimwe twagiye twumva bishobora gufasha abarundi, tukabitegekera amaprograme yacu kugira ngo bishobore gushikira abajene bose babyifuza, na cyane cyane abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative bishobore kubashikira, kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidushikira abatari bakeye.
Mwavuze ko mwashikirije ijambo muri iyo nama mu majambo make cyane rwose, mwavuze iki?
Majambo make cyane twatanze novuga karodoki ingene twebwe nk'ugwaruka rw'u Burundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'ibihumbi 2020 ata amaraso asesese canke ngo habe imivungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi, kandi ugwaruka rukashobora kuja hamwe rugashyira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza, hamwe ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze aho twagiye tubona abagwaruka benshi bagiye bakoreshwa, hanyuma tugwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka nk'abaride, kugwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe, tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafite novuga akarikangamuhogo kutangwa abaho byagenze uku bagatora atawanjye wangu cyangwa ngo bashobore kugira ku kumba ko harabarenganyijwe canke abamerewe nabuhu ndetse ikibikaragaza agacaba amahoro agakurikira amahoro kuburyo atantambara canke amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora hanyuma kandi tubereka kandi na perezida wacu turiko turagira mu mareta no mu bijanye n'iterambere ahubwo tugeze ku rwego rushimishije kuko urwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushigikiwe n'igihugu kandi igihugu kigatahura imigambi urwaruka rukora
vyarigaragaje Eric Nsengimana ko nk'uko mubivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi rwakoreshejwe mu vyerekeye politike ku bwanyu hoko rw'iki kugira ngo urwaruka ika wima amatwi y'abajya politiki
urwaruka rwakwiye kumenya kubanza kwiga kwa mbere rukamenya agaciro kako rukamenya imyaka rufite hanyuma rukamenya hore edouard jeunesse ni iyihe rumaze kumenya agaciro n'ivyo rujejwe gukora bica vyoroha cane ko rushobora guca ruca rukora ivyo rwategerezwa gukora rukirinda cane umuntu wese yohamagara abahamagarira mumuko canke akabahamagarira mu bintu bidatomoye na cyane cyane ko nk'urwaruka ruba rufite ingufu rugishushe ni byiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijyanye n'inyigisho rukabanza rugatahura rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaca mu bikorwa by'iterambere kandi ibyo bice bibafashe cyane rwose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku izi ngo aze kubakoresha kuko benshi na benshi twageze dusanga ibibazo byerekana ko bakoreshwa kubera ubukene
kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsengimana ko gishobora gufasha urwaruka mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi rwo kwiga amashuri y'imyuga ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa ni mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza amashuri karonka lisansi rukaronka maitrise rukaronka doctora ibyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushomeri n'urwaruka burangira ikibazo cy'ingero n'inyigisho muba mwaragishyize ko
ikibazo cy'indero n'inyigisho ni ibyo tuzokwiga ejo ibyo nabyo biza imbere kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome nacane cane muri Afurika mu kuguha akazi barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye babyize bigashobora gutuma udashobora kuronka icyo washobora kuronka ariko mu bindi bihugu suko bimeze bamaze gutera imbere ko ngaho ni muri Amerika baraba ko umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibihugu bakabikora neza bakaraba n'icyo ashoboye akabize baraba twe muri Afurika bataraze amadiplome nicyo gituma urwaruka duhamagarira kuya minuza no kuyiga cyane kugira ngo bishobore ntihagire na opportunite n'imwe ishobora kurusinga
ibintu bwa Eric Nsengimana mwifuza ko byo wabiri mu itangazo rya nyuma n'ibihe twihweje ikivugo kazoza ka Afurika uburaro eka no kugabanya ubushomeri mu rwaruka ibintu mwifuza bitoba ika bitohara mu itangazo rya nyuma
ibyo twifuza ko byoja ni nk'uko hotorwa ikigega nyafurika kijejwe gufasha imigambi y'urwaruka n'ikigega nyafurika kijejwe gufasha gusubirira ama ipoteke muri Afurika navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo bashobore kubaha ingurane amaleta agashobora kubaha canke amashirahamwe nk'aya yase canke iniya afurikene igashobora kwakredita ubwo rwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ino bashobora kwiteza imbere hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cojamwo ni uko kubijanye na n'amaprogramme y'urwaruka amaprogramme ibihugu bikora canke uburere boza barabakonsulite bagashyiramo ibikorwa biyumvamo nk'urwaruka bashobora gufatira ko ntibagenewe bagire planification bibereye hanyuma bamenye bayishora mu rwaruka ati ibintu twifuza ko bishobora kujaho oya dushaka ko bashobora kugira bashobora kuzobagira consultation y'urwaruka gutyo rukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazoba bagize bariko barashyira mu ngiro atamazo bisambura ata muntu n'umwe ashobora kandi no kubyonona kubera ko n'abazo bafite mu ruhara muco wa barakoze hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijyanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu boshyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijyanye na politike ndetse no mu bijyanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita press kuko nacyo barayikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bimwe bikoresha abantu bakaba exploita hanyuma bahejeje ku exploita bakagarukana iwabo ataco bakimaze rero ibyo nabyo byogira byohagarara bikaca muri ntutse bikaca muri komandasiyo za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorerako.
Eric Sengibana mwihweje ibintu aka amajambo yashikirijwe n'ugwaruka rutandukanye ruvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo gwaruka gwahuriye ko mubona ko ari nkora butima n'ibi
ibibazo bijyanye n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afurika ni ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshe kuko kenshi na kenshi usanga ugwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'ugwaruka muri Afurika
muri rusange. Muravye ibintu biriko birashikirizwa Eric Nsengimana, murafite akizera ko ugwaruka ruzoteba rukisonora muri ibyo bisata byose?
Ego icyizere dufise nuko tubona ko amareta yatanguye kutwumva ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira icyo ashikirije akaturemesha ariko bwa mbere murazi ko siko byamye nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntibyarabiyitaba ariko azi iyi nama ya 2021 ibihugu byinshi byashoboye kwitaba muri iyo nama ibitayitabye nazo zararungitse abayiserukira hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira nabo nyine turi kumwe abadonateri barimo ngaha batabarumviza amasoje bumva tomoye hanyuma bakagira icyo bakoze bakagira icyo bakoze bagashaka kudifinansa.
Muba muzi igihe cyanke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo?
Kenshi na kenshi zikunda kubera i Arusha ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu kuko nk'ubu turi ngaha turashyira amafaranga menshi rero no mu mwaka uza bigashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye
nk'uko byategekanijwe. Iyo nama yatumimwo urwaruka rushika 10,000 mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi ariko mwavuze ko abitavye bashika 2,000 bari hagati 2,500 n'3,000 mu gihe ugaruka go kwitabaza rwinshi nk'ibihugu bishobora kwakira muri Afurika ugaruka rungana gutyo n'ibi
turabona nka Kenya rushobora kubakira n'u Burundi rushobora kubakira kuko na twese nituri ahantu hamwe iyi senta ishobora yakira nk'abantu 2,000 abandi baragenda mu yandi mpamvu mu yandi mahoteli atandukanye ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli imiduga ikabaka n'igidisponibili ishobora kuba detransa nta gihugu na kimwe kitoshobora kwakira abo bantu urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba babyemeye ku icyo gihugu cyo kwakira abo bantu.
Mwihweje ivyahavugiwe kamomotera ugwaruka rwo mu Burundi ni nk'akahe Eric Nsengimana?
Kamomotera ugwaruka rwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijyanye n'iterambere no mu bijyanye no kwitangira imirimo kuko ni ugwaruka rwonyine twazananye ino bashyize ibintu biboneka cyane bamaze kurangura mu bijyanye n'abakoperative ive mujaye no kutana no kurima no goro mu binyu korozi usanga bafite inkoko usanga bafite kwa sabiboneka usanga bafite amasisho media bashoboye gushiraho rero no bahanura kubandanya dufatanye mu nda banayatwumvira impanuro z'abatukaba z'abatujejwe na cyane bashikanganje ugwaruka kandi ni nacu tukabananya gukorera hamwe bizofasha cyane ko tushobora gukora ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mutwibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye iyo nama rungana iki ibanga riki?
Turi 20,000
20,000 ni byiza cyane rwose. Hanyuma ngo ubugirigiri bugira babiri akamomotera abanyapolitike kugira ngo nabo nyine bafashe turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha ugwaruka gukemura ibyo bibazo byose twabuvuze haba ubushomeri haba uburaro ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwirafatwa ariko akamomotera abanyapolitike muri rusange atarabumunyafurika atarabo mu Burundi gusa ni nk'aka
yakamu tukotela wa nye politike mwoso mduru sangi nuko wo kuhirinda kuguma wako reshukwaru kukunyungu tuabu wo gina wa uraba waka shimineza yi kwa aruka waka shirimbele chana chana ibijanya nitera mbele kwa aruka waka hirinda kandi hakati yabo kujana kukoni mwanyo nicho kinu nyamukuru gituma kwa aruka lusuri nyuma nicho kinu nyamukuru na mwanyo gituma imigambi itera mbele suri nyuma baje hamwe bareke ibintu guteza umufungano amatora baye bagire nko bagize mu Burundi bamenye ko se play bagire nko bagize mu Burundi bo bahirize uwatsinze uwatsinze ne atware mugabo watsinze ntabari batsi watsinze ntabari batsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe ico bitekeko gutyo bidosha bidufashe cyane gose ko imigambi kwafasha kuyumvikana tukagenda bikigenda neza
hari mu gusozera n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye umuti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere biterakamu gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuja amashuri canke ubuzi icyo kibazo coba caraganiwe ko canke ikibazo mu tekanya kuganira nk'ejo muracafise umunsi
oya icyo kibazo twaragiganiye ko murazi ko ama namahena ya adashobora gusika inyuma ikibazo kicaye na cyane canke jenda ni kibazo gikomeye cyane rwose nkora mutima ndetse novuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe mwamaje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwara inumvise ibyo ubuserukire n'amasinga amateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakenewe ko baca gutorana iwabo ati rero ariko abahohotera agateka k'umugore abandi nabo ati tubyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza tukibaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acita na ingene acavuye muri ntuteye nkavuye mu nzira cyangwa se kiri ikibazo nyine umuntu ashobora gufata uko kiri murabyumva se ikibazo cyoroshe cyane
icyo kibazo hariho abavuga ko iyo byo byiyumvira by'iyumviro byataye igihe aho havuga ko
mbo twege kubijanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa agiye kugira gutorana iwabo habaye atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nko ku gihugu cy'u Burundi hari ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga bakiye bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abo bakobwa baca bagenda bakayagurisha bayagurishije bakabinjije mu muryango uwundi muntu mushasha nta wundi inyifatazanana ugacasanga
Nsengimana ndabona akanya katujanye nashaka kugushimira cyane rwose y'amatelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Mukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngahama tu telefone yanyu na mwebwe mwatirije gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane rwose ndashimiye kandi n'abanywanyi bose yazo seza amatwi y'ikiganiro cyacu mwisanga cyo munsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwiza
Radio is with America. Yabai, we go chat you. Radio is with America. Yabai, we go chat you. Mugutera, Yabai, we go chat you. Mugutangi chambo, Mugutangi chambo. Yara tangu jambo, kabarundi turi ruhusa, mugushikiriza Yabai, gihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru aho